Iri ni ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ribandanya ibiganiro byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti mututeze amatwi, namwe mwese mucugura amaradiyo yanyu, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe nanje Fidel Niyongabo, nije nteramije ibi biganiro. Uyu munsi ni kuwa gatandatu tariki 22 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2018. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Ku mucamanza muri sentare nkuru ya Nyarugenge mu Rwanda yagabishije abashingwamanza kutabandanya gutebesha urubanza hamwe n'imyerekano mu gisagara cya Goma. Nyuma y'ibivugwa mu karere, turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'Uburundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda h'umucamanza muri sentare nkuru ya Nyarugenge yagabishije abashingwamanza kutabandanya gutebesha urubanza. Ni mu gihe bubaye ubugira kabiri abashikiriza manza batagaragaza ibimenyetso bifatika bafatira ko mu kurega umugwi w'abantu 22 bikekwa ibyaha byo gusahura amafaranga ya Access Bank bifashishije ubuhinga bwa none. Inkuru y'Idonido turashikizwa na mgenzi wacu Eric Bagire ubusa.
Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ruri mu mujyi wa Kigali yihanangirije ubushinjacyaha ko butagomba gukomeza gutinza urubanza nyuma y'ibisobanuro bwatangaga, ariko ntibinyura inteko iburanisha ndetse n'abaregwa n'ababunganira. N'urubanza ruregwamo abantu 22 mu byaha byo gusahura amafaranga ya Access Bank bifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga. Ubushinjacyaha mu iburanisha riheruka bwari bwahawe igihe kitarenze ukwezi cyo kuba bwarangije gushakisha ibimenyetso bushingiraho burega aba bantu barimo Abanyarwanda n'abanyamahanga. Icyo gihe umucamanza yari yavuze ibimenyetso byaboneka byabura urubanza ruzacibwa. Kuri inshuro rero nanone byabaye nk'ibitungura umucamanza n'abaregwa umushinjacyaha kimara kugaragaza umushandiko w'impapuro zikubeho ibiganiro bamwe mu baregwa bagiranye ku matelefone ngendanwa mu bikorwa yita byo gusahura amafaranga ya Access Bank. Umushinjacyaha aravuga ko kugeza ubu yasabye ubufasha mu kigo cy'igihugu gishinzwe ikoranabuhanga RISA mu magambo ahinnye bwo kugenzura ibiganiro byo ku matelefone. Ubushinjacyaha buravuga ko bufite ibiganiro bya telefone 8/17 zigomba kugenzurwa, bugasaba ko umucamanza yategereza bukabona n'ibindi biganiro byo kuyandi matelefone asigaye ataragenzurwa urubanza rukazabona gukomeza. Umucamanza yasabye ubushinjacyaha gusobanura ibimenyetso bike bufite, ibindi bikazasobanurwa nyuma igihe bizaba byabonetse. Bwasobanuye ko byaba byiza umucamanza ategereje ibindi bisigaye bikazasobanurirwa hamwe. Buravuga ko mu kigo RISA haba haravutsemo imbogamizi bwirinze gusobanurira mu rukiko. Umucamanza abajije ubushinjacyaha ati bibaye ngombwa ko urubanza rwazacibwa mutarabona ibyo bimenyetso, bwavuze ko urubanza rudashobora gupfundikirwa mu gihe hakiri ibimenyetso. Umwe mu baregwa bwana Ohiri Emmanuel Okichuku umunyanigeria muri urubanza akanasemurirwa n'umunyarwanda yabwiye urukiko ko ubwo hari ibimenyetso rugitegereje kandi w'ibyo yarubwiye yumva ari ukuri, igihe hagikusanya ibyo bindi we na bagenzi be baba barekuwe bazamara gukusanya ibyo bimenyetso urukiko rukazabona kongera kubatumiza. Aravuga ko hari byinshi biri kwangirika mu miryango yabo kandi bagombye kuba babyitaho. Yagize ati urundi urukiko ruca urubanza si urwicara ngo rutegereze ubushinjacyaha ko buza ari ibimenyetso, kuko si bwo rukorera. Bamwe mu banyamategeko bunganira abaregwa nabo bavuze ko iby'ubushinjacyaha buri gukora muri urubanza bisa naho ari bwo bugitangira iperereza ry'ibanze ku byaha bwaregeye kandi ko iperereza ridakorwa abantu bafunze. Abandi bati buri muntu afite uburenganzira bwo kubona ubutabera ku gihe, bati justice delayed, justice denied. Ugenekereje mu Kinyarwanda ubutabera butinze buba butakira ubutabera. Bamwe bagasaba ko ubushinjacyaha bwahabwa igihe gito gishoboka ubutaha bukazaza bufite ibimenyetso byuzuye. Icyakora hari n'abandi bifuzaga ko urubanza rwaburanishwa ku bimenyetso byabonetse, ibitarabonetse bigafatwa ko bidahari nyine. Umucamanza akimara kumva impande zombi yiherereye umwanya muto maze yihanangiriza ubushinjacyaha, yagize ati nubwo muri urwego ruhagarariye leta ntibivuga ko mugomba gutinza ubutabera, yabusabye gushaka ibindi bimenyetso byiyongera ku bihari bukazabisesengura ubutaha bukazabigeza ku rukiko. Yavuze ko nta bundi bubasha ubushinjacyaha buzabona bwo kongera gushaka ibindi bimenyetso no kubisesengura nyuma y'iburanisha ritaha. Abaregwa bose ni 22 ariko 16 nibo bakurikiranywe bafunzwe bareregwa kwibaka yabo gasaga miliyari imwe y'amafaranga y'u Rwanda yasahuwe muri Access Bank hifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga. Muri ayo bivugwa ko harayibwanyijijwe mu buryo bwo guhererekanya amafaranga kuri za konti buzwi nka transferi. Hanavugwamo kandi amwe muri ayo mafaranga yaba yaribwe hifashishijwe amakarita ya ATM. Benshi mu baregwa bari abakozi ba Access Bank, gusa hari n'abandi batawe muri yombi nyuma nyuma yo kugaragara ko konti zabo zakoreshejwe mu kunyuza amafaranga yibwe muri abo haru wari wafashwe nk'umutanga buhamya ariko nyuma za gufunga umushinjacyaha aramurega ko hari miliyoni 79 z'amafaranga zashyizwe kuri konti yayo muri Equity Bank avuye muri Access Bank mu miburanire ya none yahakanye ibyaha hari n'undi uvuga ko konti yanyujijweho miliyoni 165 ndetse kuwazoherejeho yamusezeranyaga ko bagombaga kuzayagabana gusa ngo nyuma yo kubibona yaje kugira amakenga amenyesha banki n'igipolisi ufatwa nka kizigenzo w'abaregwa akomoka muri Nigeria bwana Olubomi ADBC yari umukozi ushinzwe ibikorwa by'ikoranabuhanga muri Access Bank uyu ngo niwe watanze amayira hafi ya yose yakoreshejwe muri ubu bujura wagakomeza guhakana ibyaha yivuye inyuma akanasaba ko inzego zibishinzwe zakora iperereza ryimbitse rigamije gusobanukirwa niba iyi banki ariyo yonyine yibasiwe mu gihe mu Rwanda hari n'ababanki benshi ubujura nk'ubu bushingiye ku ikoranabuhanga burasa n'ubukiri bushya mu Rwanda ariko igipolisi cy'u Rwanda gikomeza gutangaza ko ibyaha by'ikoranabuhanga byiyongera umunsi ku wundi kandi bihangayikishije magingo ya nta mibare ya nyayo y'imitungo imaze gusahurwa muri ubu buryo gusa ubutegetsi bukomeza gushishikariza ba nyiri ibigo by'imari kutirengagiza kurindira umutekano ababagana mu rwego rwo gusigasira isura yabo n'igihugu muri rusange icyaha ku kindi ubushinjacyaha burabarega kurema umutwe w'abagizi ba nabi ugamije kugira nabi imitungo na ba nyirayo kwinjira muri za mudasobwa batabiherewe uburenganzira na ba nyirazo no gukuramo ibibitsemo bakabikoresha nta burenganzira babifitiye urubanza rumaze umwaka rutangiye ruzakomeza ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka niba nta gihindutse akabagira ubusajwi rya Amerika Ichigari.
Muri Republika iharanira demokrasi ya Kongo igipolisi mu gisagara cha Goma cyakoresheje imyuka ibabaza mu maso mu gushwiragiza abitabiriye imyiyerekano yateguwe na Lucha na Filimbi n'amashyirahamwe haranira ko ibintu bihinduka muri Kongo yakoze urugendo rw'amahoro asaba ko amahoro yogaruka mu gihugu mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana araduha ibindi kuri iyi nkuru
Nihimbanye zihuriye muri Lucha na Filimbi imiryango yaharaniye impinduka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahanirwa hagati mu mujyi wa Goma aho batangiriye urugendo rusaba ko amahoro yagaruka muri uyu mujyi no mu bindi bice by'igihugu hari ubutumwa imiryango y'abaturage yageneye ubutegetsi bwa Kongo kimwe na komisiyo y'amatora uyu ni bwana Gisele Muhiwa uhagarariye Lucha mu burasirazuba bwa Kongo kuri uyu munsi mpuzamahanga w'amahoro wizihizwa tariki 21 z'ukwezi kwa 9 Amatora akozwe mu bwisanzure kandi adaheza ni inkingi y'amahoro arambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Guverinema ya Kongo na komisiyo y'amatora bigomba gukora ibishoboka byose amatora akaba bitaba ibyo bakava ku butegetsi abaturage bakayitegurira. Abaturage bishyize hamwe binyuze muri Lucha, Filimbi n'indi miryango twongeye guhaguruka dusaba ko amahoro agaruka muri Kongo intambara zimaze imyaka isaga 20 zigahagarara. Buri munsi mu gihugu humvikana ubwicanyi n'ubuhotozi bumaze guhitana abasaga miliyoni 6 mu myaka mike ishize gusa kandi n'ubu abaturage b'inzira karengane barakicwa ariko ntihanakurwa iperereza ngo ababikoze babiryozwe. Uretse gusaba ko ingengabihe y'amatora yakubahirizwa iyi miryango y'abaturage bishyize hamwe iranasaba komisiyo y'amatora kutazahirahira iteganya imashini zizifashishwa mu matora inasaba kandi ko bafunzwe ku mpamvu za politiki barekurwa kandi n'abahunze kubera izo mpamvu bakagarurwa mu gihugu Gisele Muhiwa arakomeza imiryango yacu ihora yibaza impamvu guverinema ya Kongo n'ingabo zayo bananiwe kugarura amahoro mu gihugu no guhosha intambara zitagira ikindi zisiga uretse gukinisha abaturage no gusubiza igihugu inyuma kuva mu kwezi kwa 12/2016 ubwo ubutegetsi bwa Kabila bwatangiye gukora binyuranyije n'amategeko umutekano muke wariyongereye imitwe y'abarwanyi ba myinshi n'imvururu z'uburyo bunyuranye zikwira mu bice byose by'igihugu ni ngombwa kandi ni byihutirwa ko hashyirwaho inzego zemewe n'amategeko binyuze mu matora nyayo yisanzuye kandi ahuriwemo na bose nibyo rya bishingiro nyaryo ry'amahoro arambye muri Kongo umwe mu bitabiriye urugendo rwaje kurugona n'abapolisi babasutse mu byuka biryana mu maso yabwijwe irya Amerika icyabimuteye uru rugendo rwo gushaka amahoro dushaka ko haba amatora mu bwisanzure yizewe kandi nyayo aha turasaba ubuyobozi bw'intara kudushakira amahoro kuko nibwo buhagarariye ubutegetsi bwite bwa leta ku rwego rw'intara none ko atari ubwa mbere mukoze urugendo nk'uru hari icyo biratanga ntituzarambirwa tuzakomeza gutitiriza dusaba ko hatazakoreshwa imashini mu matora tugomba kubahiriza amategeko ntidukeneye imashini zidateganywa mu itegeko rigenga amatora ntibikwiye kuribata amategeko yacu kuri itariki ya 21 z'ukwezi kwa 9 buri mwaka ibihugu byinshi ku isi byizihiza umunsi mpuzamahanga w'amahoro uretse ibyuka biryana mu maso abapolisi bakoresheje mu gutatanya bari muri uru rugendo na bamwe mu banyamakuru bari baje gukurikirana iki gikorwa bambuye ibikoresho ibindi biramenwa mu gihe hari n'abakomerekejwe bari mu bitaro ni urugendo rwavaga mu mugi rwagati rwerekeza mu masangano ya Cercle Sportif rwari gusorezwa ku biro bikuru by'intara ya Kivu ya ruguru rwarogowe n'abapolisi basutse ibyuka biryana mu maso mu kivunge cy'abitabiriye urugendo mu bice binyuranye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habarirwa n'imitwe y'abarwanyi myinshi yahatiye ibihumbi magana by'abaturage guhungira mu bihugu bituranye abandi bavanwa mu byabo babihunze imbere mu gihugu mu gihe ababarirwa mu mamiliyoni bishwe hari impungenge z'uko mu gihe amatora atakorwa hakurikijwe ingengabihe yayo hitawe no kuby amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi asaba byakurura izindi mvururu zakongera umubare w'abateshwa ibyabaho gusubiza ibintu mu buryo Claude Ganza Munyamagana mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa ku bwa Radio ya Amerika
Turabashimiye bagenzi bacu ubu ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
Radio y'Ijwi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri siyo ya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vy'ino mwanya ikaze mwese nchuti bakunze
Ibyo bintu by'isuku riri bihangira cy'urugo rwose kubyo nk'umukingo cy'amezi atatu yimirije atarugo na rumwe mu Burundi rw'abadafise musarane ubereye atarugo na rumwe mu Burundi rw'abadafise akazuka ubwogero kabereye atarugo na rumwe rw'abadafise nyabarega
Uyu ni Prosper Muyuku ajeje gisata kiraba ivyisuku mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida mu Burundi aha adondagura bimwe mu bigiye gukorwa kugira ngo abatezurire 90% by'abarundi batagira ubuzu bwa surwumwe bongere bagabanye ibitigiri by'abana bitaba imana bazize isuku rike kugera ino saha ndiko ndababwira abitaba imana baharugwa kuri 61% turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu muri kuno kiganiro tuzakubwira kandi nivyerekeye impunzi z'abarundi mikambi ya mahama mu gihugu cy'u Rwanda batakamba kuronswa agahuzo
Wanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze ushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gihugu cy'u Burundi butangaza ku 94% by'abarundi ari bo badafise utuzu twa surwumwe ivyo bigatuma abana baharurwa muri 61% batarakwiza imyaka 5 bahitana n'ingwara zivuye ku isukurike ubwo rushikiranganje bwihaye ihangiro ry'uko umwaka wa 2018 ni kuvuga mu mezi atatu gusa urangira ta murundi numwe adafise akazu ka surwumwe gashemeye nibizokoroha inyishu mu nkuru ya mugenzi wacu Gitega Fidel d'Antoine Sabimana
Inyuma y'ingendo intumwa z'ubushikiranganje buri amagara y'abantu bagize mu ntara zose zigize Burundi izo ntumwa zimenyesha ko mu mezi atatu ari imbere abarundi bose baba bafite utuzu twa surwumwe tubereye Prosper Muyuku ajejwe isata kiraba ivy'isuku n'isukura mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza sida
dukiniko ibyo bintu by'isuku riri bihangira cy'urugo rwose kubyo nk'umukingo cy'amezi atatu yimirije atarugo na rumwe mu Burundi rw'abadafise musarane ubereye atarugo na rumwe mu Burundi rw'abarufise udafise akazuka ubwogero kabereye atarugo na rumwe kwari udafise nyabarega amatarugo na rumwe rw'abaru udafise agasarama mu ntumbere kugira ngo dukingire indya dukingire ibyo tunywa dukingire intoki zacu dukingire uruvya rwacu twa kurundi bwejo kuko no munsi twarayibonye nta gihugu ishura gutera imbere abene gihugu batarasezerera gufaho bitumwe
Prosper Muyuku avuga ko ibice birenga 90% by'abarundi badafite ubwitumo bubereye.
Benshi cyane muri iki gihugu cacu ibice birenga 94% bakoresha utuzu twa sugumwe atako twifashe twitiranwa kimwe no gupfaho twitumye ari ku musozi canke muhira mugabo mu kinogo casamye kidashobora gutunganya neza iyo myanda ngo ntagire ikindi gisura kuyikorako
none akazu ka sugumwe keza kuba kameze gute twumvirize Prosper Muyuku
muti none umuntu ugira yitume neza huko gwiki kibereye icambere namenyesha nuko umuntu afise akazu ka sugumwe gafise kinogo gafise sasu yintu burimwe gusa hayo makaka bakubakiye makagese gipfundikizo
kuri kijya muri kuri ntabo rimwe amazi kaba kagira aho nyurukabe n'umuryango bugaraho gira umuntu yitenzure atagahinda afise atabwo bafise bwamubona hijye no hino uwo ni abafise musara nubereye ni wabafise bwihagariko n'ubwitumo bwiza
uwo mutegetsi wo mushikiranganje urabo by'amagara y'abantu mu Burundi aravuga ingaruka ku bantu badafise utuzu twasugumwe tubereye
uno munsi tudicira mu migwi itatu hariho mu mugwi w'amagara y'abantu amagara arahungabana hacagwirira ingwara zo gucibwamo inzoka zo munda ingwara zifatira mu mahaha ugasanga zica ibice hafi 61% abana batarakwiza imyaka 5 ugira kabiri bituma ubutunzi bwacu bugabanuka cyane kuko nta muntu ariko aracibwamo nta muntu ariko aradawa nta muntu yuzuye inda nta muntu ariko aribwa ashobora kwima ashobora kugira icyo aterereye mu iterambere izindi nkurikizi zikomeye ni izo kubidukikije ibidukikije nk'aho tugenda aho tugendera iyo hanuka umva ko umuyaga uba wamaze guhumana iyo hasa nabi murumva ko duhonyora haba hamaze guhumana iyo vyandukije amazi mwumva ko amazi yaba yamaze kumana ivyo rero bigatuma duca dusanga za ngwara zidahera zamaho
ku Burundi batazokwitaba ko kamo ko gutegura imisarani myiza akanywafinywafi karabarindiriye
Burundi bwarateguye itegeko rigenga isuku n'isukura riherutse gusinywa n'umukuri w'umukwezi kwa gatanu guheze n'ubwo muri umwaka nyene hari naco gituma tubwira mu kwigisha bine gutabwira tuti nimukeneye guhanwa mukeneye guhanugo mbwo tuzi ko ari intumva igihe cyose amari intumva abananiranye badocishamwo babanywafi kugira babakebure kuko ibyo tubabwira ni ku neza yabo impembo yabo iri ngaho nyene
Abarundi bazoba dafite uburyo bwo kwiyubakira ubwo buzu bwasugumwe mushikiranganje bw'amagara y'abantu bahamagarira abarundi gufashanya kugira ngo abarundi bose bazoshike kwihangiro ubwo bushikiranganje bwihaye mu kwezi kwa gatanu umwaka wa 2016 niyo umukuru w'igihugu yahamagarira abarundi bose kwijukira gutegura imisarani ibereye ico gihe akaba yari mu ntara ya Kayanza igitega Fidel Antoine Nsabimana kubwijwe rya Amerika
mu gihugu cy'u Rwanda haravuga ubukene bw'impunzu ku mpunzi z'abarundi zahahungiye ariko imbere yuko tugaruka kuri iyo nkuru tubanze tubabwire ibyo baba mu nkengera z'ikibuga c'indege ca Kamembe ni mu burengerazuba bw'u Rwanda basaba ubutegetsi kubakura mu gihariro bamazemwo imyaka irenga 40 habasigura ko kuva mu myaka y'1985 bakomeje kubwirwa ko bazokwimugwa aho baba ariko na nubu atakira kogwa kugira ngo bashobore gutwagwa aho bemerewe mu imenyesha makuru ijuje amerika temistocre mutijima yarabasuye maze adutegurira ino nkuru
natangiye kuvyuma mfite imyaka 14
ubu ufite imyaka ingahe
50 hafi 60
bababwira ko habaye iki habuze iki
bahora batubwira ngo tuzatumura
numwe muri abo baturage batuye mu nkengero z'ikibuga cy'indege cya Kamembe aratugereranyiriza igihe yatangiye kumva gahunda yo kubimura ivugwa aha batuye ni mu murenge wa Kamembe rwagati mu mujyi wa Kamembe mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda Icyakora witegereje inzu zihubatse zihuriye ku kintu kimwe zose zirashaje bigaragara ko zimaze imyaka myinshi ndetse urabona ko hari nizenda guhirima nyamara suko benezo badashoboye kuzisana cyangwa se ngo bubake izindi ahubwo nta burenganzira babifitiye
hano harimo abantu bafite ubushobozi bwo kuba bagenda bakaka igishushanyo akubaka inzu zijyanwe n'igihe ariko hano ni mu kibuga kuko igishushanyo barakitweretse batubwira ko cyateguwe kandi abagitegura pe n'abatureberera kure ntacyo twahinduraho twasabaga ko yenda bagikoze batitaye ko hari abaturage baciriritse bagiye bahari nabo bafite ubwo burenganzira bwo kuba yenda babona ubushobozi bwo kuba bahatura kuko bahavukiye beshi umuntu yarahavukiye yarahatuye nayo bagiye kwaka icyangombwa cyo gusanura inzu ye bakimuhe
uku gushyira ubutaka bwabo mu gice cyagenewe kwagurirwamo imbago z'ikibuga cy'indege cya Kamembe bo basanga byarabubambuyeho uburenganzira kandi bukiri ubwabo hakozwe igena gaciro ku mitungo yabo inshuro nyinshi kugira ngo bimurwe ariko ibyo bigahera mu mpapuro gusa iriheruka ryabaye mu mwaka w'2003
bamaze kutubarira banatujyana ku kibuga cya komanda turasinyira amafaranga batubariye biza kuza kurangira amasezerano y'ubugure arangiye turadekarara twandikira ministeri Kigali badusubiza ko ngo amasezerano ngarangije amezi 6 y'amasezerano y'ubugure atabayeho ubwo amasezerano ngabapfuye kugeza amaginga yatwicaye nta gisubizo tugira
kwezi mugira rero abantu bose banga bari barasinye ariko byananira bagakomeje kongera kwa nubundi birananirana kuduha amafaranga byaranze kuduhereza ku masambu yacu natwubaki nabyo biri kwanga
guhezwa mu rungabanga bwo kwaba baturage kuratuma n'ubutaka bwabo butakaza agaciro kubakenera kubugura ibyo basanga bibaheza mu bwigunge
kubera ibyo byose byabaye hano nta muntu wahagacira aha nta muntu waza kugura aha ngaha bite nuko yaje kugura avuga ngo ikibi n'imbogo z'ikibuga nta franc kibahaye mu bagozi kibuga nta franc kibahaye
nyine hari nk'umuntu uza akabona hari bibanza byiza byo kugura nyuma akamenya makuru yuko turi mu bagozi kibuga ashobora gutanga amafaranga y'ibikazarangira ahombye akongera kigendera kandi muri abo bose ni bamwe wenda baza bahashyira inzu zigezweho bigatuma tunagira imihanda igezweho ubu hani wacu mu minota 10 mu bugeze kuri kaburemba ariko iyi mvura iguye ukuramo inkweto ukamanuka n'amaguru nta moto yahagera nta modoka ni ibibazo mbese turi mu bwigunge
bityo rero bagasaba ubutegetsi ko bwa bakura muri icyo gihirahiro
nimba ikibuga wenda kibona tukibogamiye batwimura tukareba handi handi tujya tugasigira ikibuga imbago zacyo kuko nyana tashya muri 85 nubundi batera imbago batubwira ngo bagiye kwimuka gutya nakwereka ahantu imbago bajyanaga bazitera batera imyaka ibiri yashira bagatera imbago imyaka ibiri yashira bagatera imbago ngo bagiye kutwimura none dukandagiye muri 2018 natashya hano muri 85 izo mbago zihora ziterwa tubarirwa ntitwishyurwe tuzahora gutya se tuzageza ryari mutubarize
nubwo zidatanga igihe nyirizi nibyo bizaba byakorewe inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere ka Rusizi zirizeza abo baturage ku iki kibazo kigiye kubonerwa umuti Bwana Kayumba Ephraim ayobora ko karere
imbago z'ikibuga cy'indege ejo twavuganaga n'ikigo kibishinzwe batubwira ko bagiye kuzisubiramo kuko mbere bari bafashe ahantu hanini mu gihe cyo gukora igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Rusizi kitubwira ko bagiye kugaragaza noneho imbago nyazo zaho bakeneye niba mara kuhagaragaza n'ukuvuga ngo ibyangombwa by'ubutaka by'abaturage tuzabihindura kugira ngo bamenye ko ahantu bafite uburenganzira kugira icyo bakoresha ahazaba hasigaye mu mbago z'ikibuga cy'indege twumvikanye ko bazahita babarira imitungo yabo bakabishyura kugira ngo bajye kugira ibindi bakora
ibibazo byo kwimura abaturage ku mpamvu z'inyungu rusange cyangwa se ziyubahirizwa ushanyo mbonera by'imiji byakunze kuvugwa cyane cyane mu rwa mukuru w'u Rwanda Kigali hakavukama kenshi ingorane zo kutumvikana ku bigomba guhabwa bimurwa nk'inyishyu y'imitungo yabo icyakora kuri abo muri Kamembe batuye mu midugudu igera kuri 3 bo bagaragaza kwisubikwa ry'ibikorwa byo kubimura ritigeze rituruka kuri iryo harira ry'agaciro k'imitungo ahubwo byagiye bisubikwa n'inzego z'ubutegetsi ku mpamvu bo batamenyeshwa yari nayo mpamvu babusaba kubakura muri icyo gihirahiro Temistocre Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Temistocre Mutijima arakenuye inkuru iwe mushobora gusubira kwiyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu ukom nari nabiciye ku masonga nk'itangura impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda ziratakamba zisaba ko zoronswa imfashanyo y'impuzu zo kwambara zisigura ko haheze imyaka ibiri zidahabwa impuzu ubu izo bambaye zarabatabaguriye ko ishamwe ryita impunzi RCR ryo rivuga ko ico kibazo kigiye gutoregwa inyishu vuba bwango ni mu nkuru twubaza mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yagendeye abarundi mahama
n'ikintu cyo kwambara abana ugasanga nta kintu bafise bambara tukabura ikintu tubahekamwe nakwe nuko
Anastasia no mukenyezi w'umurundi kazi atari umwana mu ntoke uwo mwana afise amezi 3 kuko yavutse mu kwezi kwa 6 uyu mwaka yamara muravye yambaye umupira nibutura byo kwira umwana w'imyaka nk'ibiri canke 3 Anastasia avuga ko atakundi yo bigenza kuko nizo mpuzo arizo yatiye umubanye wiwe mu ikambi ya Mahama twamusanze aho atondeye ubuyi bw'uwo mwana
ndebera ntubunaje hano ende gutera mugenzi wanje uduhuzo nambika umwana agatenga bona ntera mugenzi wanje agapira nuko ntashe agacanyaka n'ibyo nakinano kutsinduka nkarinda kongera kumutira agenda mutira kantuka akampambiye nabi kanye natakuntu mfise no bigira nkihangana turabyara kwa muganga nta kintu bari kuduha ariko guhera mu kwa 6 nta kintu nakimwe baraduha kugeza no munsi
iruhande yiwe hari ubundi mukenyezi akenye igitenge kirimo ibipande 3 bidasa ndigisa kandi nico yambaye hejuru avuga ko yagerageje gufundikanya udutenge twose yoba afise kugira ngo havemwo iyo kwira umubiri wiwe avuga ko hari nabandi benshi basangiye ingorane yo kubura impuzu bambara canke bambika abana
tende mu mama yizananye kamwe rero mu vya mama bayizananye ndagaze twana tune ubwo kabisa nta vy'imikoro tubona turonga abandi baravuga ko yuko bashitse mwino mpamvu bwa mbere barafise bahawe ibitenge basi by'abagore bizananye ariko ubu kabisa turambaye ubusa kwirerana abana nta duhuzi bafise turagaragara kunyene
uwo musore nawe avuga ko hari yageze ko atangura kuresha umwigeme kuko akuze yamarage bazingene azoja kuresha yambaye impuzu zatabutse
aheza myaka ingahe ata mpuzu turonka turatujya mu madeni tugiye mu madeni umuntu akajya magiye mu migwazo igumeze kujya mu migwazo akabura byinshi
abana biga mu mashure mu turirimbo two kwakira abashitsi barashyamo twerekana ko bakeneye uwo bafashisha impuzu zo kwambara
Agamburire, 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 agam
userukisha mu mpuzo makungu gitaye impunzi HCR avuga ko ikibazo cy'ubukene bw'impuzo bakizi abizeza ko kizotorega umuti vuba.
You mean use clothes?
Yeah.
Yes, use clothes are no more allowed to come in.
Atushatse kuvuga impuzo zambawe atego nivyo turabizi yamari impuzo twahora tubafashisha nizambawe izo nazo ntizicemerewe kwinjira muri iki gihugu. Ati yamara tubandanya tuvugana na leta ko twoshobora kuronka izindi mpuzo zikorewe ngaha mu gihugu kugira ngo abarizo dufashishe impunzi. Ati murabizi ko atari impunzo z'impunzi gusa zitemerewe kwinjira ahubwo ni impunzo zambawe zose. Ati bihangane gato turiko turarondera izikorewe ngaha.
Not a problem, we'll continue to advocate to have it from locally.
Iyo kambi y'impunzi z'abarundi ya Mahama icubakwa mu mwaka w'ibihumbi 2015 harabagira neza benshi harimo n'abarundi baba hanze muri diaspora bitanze barabafashisha impunzi zo kwambara. Ubu rero izo mpunzi zibaza nimba inyuma y'imyaka itatu abo babafashije baramaze kurambirwa. Bahamagarira abagira neza bose n'abarundi baba hanze ko n'igisata c'impunzi zo kwambara batoja baragisiga inyuma. Pierre Clavier Niyonkuru i Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru arakenuye usivye rero abarundi bamuyagiye yuko bakenye agahuzo ko kwambara. Hari nabandi bace bababwira ati nubwo agahuzo tutagafise turanakumbuye cyane abo twasize mu gihugu cyo Burundi, reka rero uduhakanya twitahirize yarabaho yako kanya, reka twumvirize izo ntasho zabo.
Nizikimana Josefu abandimwe n'ibyerutse cyene natasha papa ari Burundi byerutse cyene ngiye kona mama barinda Constance namwe ne wabo bavukana atunga imana mari bene wacu bose tuvukana harimo umukuru wanje Munezero Philippe wo batahije n'izige mana Joseph ntibagiye bashiki banje bose n'imijyango yose ahiri kagera
ntahije uwitwa Hosikari sibo mana aca ntasha nuwo bita Sylvie nuwo bitarura tukana nuwo bita ntuzenya Sylvie ya bari nyarunazi mu ntara ya Muyinga
ninde batahije
Sabimba na Petroni
banyitwa Zira bwa Fabrice batazira bebe ntaje uwo witwa Sandrine nifasha w'ikigoma mu Bugabira na Simba Buranga Reveriana data wacu na mwene wacu witwa Rusanga na Celeste na bugiye buge mwene wacu bose ayi wacu bose ndabatasha
ndataje ntaye aga serve diko aba mu Kirundo nanga abantu ka mu Bugabira nka nitwa byo mugoye ho ntaje byamaza aba mu rugasa
ndashaka tasha papa na mama uwo bitwanya muzi Salvatore na Mukeshimana Miriana na mwene wacu Shemeza Imana n'umujyango wacu wose n'umugenzi wanje ntibagiye Michel Jean no bita ntabana umubanyi wanje na bamujomba uko banyumva nitwa Mpawe n'Imana Bonaventure bari mu ntara ya Muyinga commune Gasogwe umutumba Kalira nyumba 10 mugazi Mpawe n'Imana Bonaventure
sindigito narayinza babisha diyanyana ingwe imihori hoze sibonye nzarinyo kozi nambara kichema ngingoma divichu mitangingota.
Harakoze mgenzo wacu Pierre Claver Niyonkuru yadutorokanirije rero amaju y'izo mpunzi z'abarundi bari Mahama bari badusabye ko tubafasha bagatasha ababo basize mu gihugu cy'u Burundi. Ushobora kuba nawe we uri mu ikambi y'abanduta y'abamutenderi y'abangaho Mahama nyene y'aba mu Rusenda ushaka gutasha uratwandikira ubicisha kuri radio yacu @gmail.com hama ukaduhaka nimero kawe ka telefone tukakwakura misi yose kwa gatano twadufise umwanya wa mwebwe kugira ngo tubakumbuze abanyu. Radio yacu @gmail.com muca murungika akanimero kanyu ka telefone hama tukabihamagarira. Ahandi mushobora gucisha izo ntasho zanyu ni kuri nimero yacu ya WhatsApp y'akazi +254 241 993 mushobora kandi no kuja kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu nk'ubu twabashiriyeho ubutumire bwo kubasaba ko mushobora kutubwira abo mushaka ko gutasha naho nyene murajeho mukaduha nimero yanyu ya telefone natwe tukabahamagara. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ndi Diane Ninahadze. Yeah. nukuronchu tiba kunze mwari kumwe natwe muri kino kiganiro iwanyu mu ntara mwakenuye kudutega abiri bakoze abanyamakuru bacu batandukanye bagize ico baterereye kugira ngo kino kiganiro twaryohewe no kubashikiriza gishobore gutungana yakoze Macville ya Bero yegeranije amajwi engineer Kalis yashikanye ahiwanyu hamwe na Eugene Mukankusi ariko aradufasha nawe nyene muhinga bw'ivyuma na Lidiane Nahazwe tuzosubire ku munsi wa mbere nkaho twatanguriye
Njuti mwese mubandanya kudutega matwi mu kanya gatoyi giye cy'isaha 12 turabashikiza ikiganiro cy'umuziki tubategurira iminsi yose ku munsi wa gatandatu kuri